Dabana mutse abariko barumviriza radio isanganiro kaze mwana makuru mu Kirundi duhera ku ingo nkuru ziyagize gusubira mu kazi ka leta gakogwa atakwikwega ni kimwe mu bikenewe kugira ubutunzi bw'igihugu butere imbere bivugwa mu kirangaje bigaca leta landi kumana mu nama yo kuwa kane yahuja begwa ni mu by'ubutunzi barabira hamwe ibyo kugira ubutunzi bw'igihugu butere imbere muhinga mu byigwa bijanye n'intwari bere mu butunzi abona ko rudandazwa rw'igitoro rudakogwa mu muco ariyo mpamvu kigitoro kibandanya gikena mu Burundi Serge Ntiramhebura abona ko leta bafata ingingo zibereye kugira abadandariza mu kinywabi babikorere mu nzira zemewe n'amategeko uguruwe kuyu wa kane muri zone Minago icibutso hongera shigwa ibuye rya mbere ryo kubaka ivuriro ryitiriwe Musenyeri Mikael Kurtine yari intumwa ya papa mu Burundi muraja kumva uko byagenze mwano makuru ngizo ingo nkuru nkuru zigize ano makuru mugiye gushizwa na Jean Marie Mayonga François Kimana mwinga bw'ivyuma ndasubiye kuba ikazi
sangwa muri sande kuri radio isanganiro
ano makuru cyemeje n'ivyo gutuma tumanako imirimo ntikigenda neza ku mugwa mukuru wa komine Bururi kuva kuri uyu wa kabiri haba mu buzi bwa leta mu mabanki n'ahandi aho bakoresha umuhora wo gutuma tumanako amakuru wa limitere imyidogo n'imyinshi ku banyabururi bamaze iminsi itatu badakora aho bagasaba ishyirahamwe limitere gutora inyishu y'icyo kibazo abakozi ba limitere bakavuga ko iyo ngorane yari yatewe n'ubukere bw'igitoro bashyira mu moteri iri Bururi bakizeza abanywanyi kw'icyo kibazo kizo bacakimuwe igitoro kibonetse kuyu wa kane Zeno Nzabima
kuva kuri uyu wa kabiri umuhora wo gutuma tumana ko amakuru wa limitere ntariko urakora mu gisagara ca Bururi mu ntara ya Burunga no mu icungararo yaho iminsi itatu rero ikabiheza yose abakorera nko muri banki bibese ishami rya Bururi muri za microfinance nka Ishaka Hodge Family Secademe y'abasirikare hamwe na posta amashami ya Bururi abakozi babo bavuga yuko basa no kubatariko barakora kubera uwo muhora utari kurakora ibitere imyidogo myinshi cyane abanywanyi bayo ma banki no mu microfinance bavuga yuko amaze iminsi batonda i Bururi gutora amafaranga cyane yabitsa ariko ntibaronke ico barondera eka abandi bafite imyidoro myinshi cyane nabakora mu buzi butandukanye bwa leta co kimwe nubwo abigenga basanzwe gukoresha umurongo wa limitere co kimwe nabatanga amafaranga canke amayinite bakoresheje uwo murongo wa limitere abandi bidoga nabahurira ku mbuga zitandukanye harimo WhatsApp bakoresha iyo limitere nyene abo bose bagasaba bashimitse ishyirahamwe limitere yuko ryotorera inyishu ico kibazo abakozi bo muri limitere i Bururi bavuga ko ari antenne iri haruguru y'ishuri y'ubuvuzi ya Bururi itariko irakora kubera kukubura igitoro n'ubwo bwa mazutu basanzwe bashira mu moteri kugira ngo iyo antenne ibandanye ikora ariko abakozi rero bavuga ko ico gitoro gishobora gushika i Bururi mwanya wose kivuye i Bujumbura kuko ngo bariko baravugana n'abakozi bari imitere bari i Bujumbura ariko gushika igihe cy'isaha y'icumi zo kuri uyu wa kane ico gitoro kiba itari bwashike i Bururi mu ntara ya Burunga Zeno Nzabimana radio isanganiro
Mujanye n'ubutungane gufunga umwaka umwe kuri hadawi miliyoni umwe wese n'indishi ya kabaro y'ibihumbi majana atanu y'amarundi ahabwa leta nico gihano sentare inkuru ya Rumonge yanishije abagabo babiri bo ku Muyange komine Nyanza mu ntara ya Burunga mu ntara y'ikibiriraho yo kuri uwa kane bagiriwe n'icyaha cyo guhungabanya ubutunzi bw'igihugu abagabo uko ari babiri bafatanywe amaritiro majana na mirongo ine y'ibitoro by'amagendo byo mu bwoko bwa esase bafatiwe mu gisagara ca Rumonge kuri uyu wa gatatu abagirizwa icaha bemera ko bafatanywe ibitoro by'amagendo bakaba basabye sentare kubagirira imbabazi Pascal Ndayisenga
imbere ya sentare nkuru ya Rumonge abo bagabo uko ari babiri nta n'umwe ahakana icaha parake ikaba yamenyesheje sentare ko imodokari yafatiwemo amaritiro amajana na mirongo ine yari yakozwemo itangi ari nayo yahora ifasha mu kunguruza ibyo bitoro byo mu bwoko bwa magendo abo bashengejwe mu ntahe y'ikibiriraho basigura ko iyo modokari bari bamaze igihe kirenga amezi abiri bayikoresha mu kunguruza ico gitoro bagatomora ko batanguye gukoresha iyo modokari mu kwezi kw'indwi ku kibazo cyo kumenya nimba batari bazi ko bibujijwe gutwara magendo cyane cyane ibitoro Paul Ndagijimana na Asman Tuyihimbaze bisigura bavuga ko bari bazi ko kizira ariko batari bazi ko bashobora gufatwa kuko ivyo bitoro babirungikanwa n'imwe mu ntwazanga ngabo mu gipolisi yipete rya Colonel de Police. Imbere yuko abagabo babiri bahagarikwa, parake ivuga ko niyo ntwaza ngabo nayo nyene yoba yari yafashwe iriko iragurisha ibitoro vya magendo mu kigwena muri commune Rumonge kuri uyu wa gatatu nyene. Sentare ikaba yamenyesheje ko Paul Ndagijimana na Amos Tuyihimbaze bagiriwe n'icyaha cyo guhungabanya ubutunzi bw'igihugu, bacirirwa igihano cyo gupfungwa umwaka umwe. Bategerezwa kandi kuriha umwe wese ihadabu ry'umuriyoni w'amafaranga y'amarundi n'indishi y'akababaro y'ibihumbi amajana atanu y'amarundi ihabwa leta. Sentare nkuru ya Rumonge itegeka kandi ko amaritiro yose hamwe amajana atanu y'ibitoro byo mu bwoko bwa esanse acagurishwa icamunara, amafaranga ashigwe mu kigega cya leta, imodokari nayo ishikirizwe leta. Paul Ndagijimana na Tuyihimbaze Asmani bagigwa n'icyaha cyo guhungabanya ubutunzi bw'igihugu, bo bari basabye imbabazi Sentare basigura ko batari kwanka akazi kandi batunze imiryango mu Rumonge. Pascal Ndayisenga, Radio Isanganiro.
Tutanzu kiafuga mwisho nino kuyunguruza hawa mwe wanyagi huku wawa muri zone muhakomine mugere mumanuko bw'igisagara gisagara cha Bujumbura. Basanzwe bakora akazi ko kunguruza abantu bakoresheje amapikipiki n'imiduga. Barashima ingene igitoro gike kiboneka ku mastasyon kigasabikanywa, ariko bakanegura ko hariho amastasyon amwe amwe akoresha kamwe na mama mu gutanga ico gitoro. Abaganiye na Radio Televiziyo Isanganiro kuyu wa kane bavuga ko abakozi bishiramwe riraba ivyitoro Sopebu ribafasha kubahiriza imirongo baba batonze, banegura ko ku mastasyon amwe amwe hari abantu baza kubaca imbere kandi baba bamaze iminsi myinshi batondeye igitoro, bagasaba ko izo station nazo nyene zoja ku rutonde nk'izindi. Alexi Ndayisenga.
Bashaho gitanga inshuro zitatu bugara basubira aho rero ni mu mizi itandukanye.
Kwirirwa indwi yose utonde iyo mbona kazoza ntibikuwe ndirikorabiraba twirirwa ku mirongo dutonde ntibishoboka.
Abo n'abasanzwe bakora akazi ko kunguruza abantu muri zone muha komine Mugere ni mu buraruko bw'igisagara cya Bujumbura nko ku birometero 8. Abo tubasanze kuri station Rubisi Kanyosha batondeye igitoro, barashima ingene igitoro gitangwa muri iyi minsi.
Cyo muri iyi minsi muri indwi turimo niyo duhejeje vrema ubu igitoro cyakiba nka bukebuke aho kiboneka hose baradutonde kanizwe cyo kimwe n'ubwambe amwese papara gakaza kudufasha tukaronka atawucimbe
izindi stations zikora neza kuko iyo hadu atupegu niwe acashika gatanga utwo bitwa udukarata canke utujeto aratanga utujeto senkani ku modoka agatanga na senka cyase wasani ku moto agatanga urimodo hazikinjira hama munyu imodo hazihejeje akinjira imoto zihejeje bakinjiza baja
naho bashima baranegura ko hariho amastasi amwamwe ataboroherereza.
Ingorane ya mbere dukunda guhura nayo ni ingorane yuko watonze ku murongo ushobora kuzubona habaye abantu binjira muri stasi bagashika bafata imipira bakiha kayirwa baribo saba pompisi akajagari gagaca gatangura bigatuma stasi bayugarana bitoro kandi byo bitoro ntidusubire kubironka kandi twateza kubironka.
Oya ni bituneze ganatwe tuba twahatonze ariko tugasanga tukamaze nk'indwi nka cewe maze kwezi kose ndondere gitoro mubuse ndana kiro anawo nyene fizici zeregike konshura kunyu
bizone kanyo shaka sitasi imwe pere baya tunanye kunwera ko twese nta muzi nimwe mutigana ko hanwera ngo tutaye kiryohewe beshi babaho barabura aronka bakeyi abandi bahagenda bitoka bivanye nuko baba badufashe na
kuba motare barakunda kubahohotera cyane bakabirukana mu gihe batonze neza ku mugoroba ngo saa tatu zirageze saa ine zirageze kandi umwe wese abarara ahagaze kugira arabe ko ashobora kuronka agatoro bagaca babirukana ngo nibave mu murongo.
Abo banyagihugu basaba ko nayo mastasiyo akora yisunze amategeko,
dusaba ko nayo nyine boyishyira ku rutonde ikumva amategeko yose ko sitasiyo zose zitemeza kumugira amategeko hamwe yose weze tukaronka twese nk'uko nizo sitasiyo zibigiye cyangwa nabo bagapfa bayikura igapfa bayikorera mu bindi bintu basi nkiswe kwitwa sitasiyo.
Icyo gitoro bogishyiraho dusanze tukinwa neza atangorane hama iyo nayo irimo akajagari bakayihoza
cyo cyo saba shaka ibintu byose bigende ku murongo uko dutonze ariko tubigenda abujya service nti nibuje cyo service iraba usaje service ukeshe shabugufi aho murongo wapemereye bakayiguha ntangora.
Naho batashimye kuvugira ku byuma byacu bamwe mu bajejwa ama station yatunzwe urutoke nabo banyagihugu batumenyesheje ko atangorane bafise ijanye no gutunganiriza abaza kunywesha ibitoro kuri ayo ama station.
Urudandaza rw'ibitoro ngo ntirukogwa mu muco arico gituma kibanda yagikenye mu Burundi. Insiguro itangwa n'umuhinga mu vyigwa bijanye n'intwari bereye mu butunzi yabona ko abatunzi ataco binona mu gihe abakene bo bamerwa nabi. Sabaje ntirambibura hasanga iyo ngendo hariyo isigaye iranga urudandazwa rw'ibintu byankenerwa mu gihugu. Tumukurikira.
mubisanzwe ubiravye igitoro gikenye nkuko nibindi bikenye uravye isukari irakenye ibiyeri birakenye amabarabara arakenye amashuri arakenye ibitaro birakenye ariko rero ntibikenye kuri bose uhere nko gitoro urabona ko mwibarabara imiduga iragenda genda mbere hari n'igihe usanga amabarabara yuzuye ukibaza uti mbega none ko bavuga ngo igitoro kirakenye mugabo imiduga yabuze nkene irisanya mwibarabara none umunsi igitoro coboneka mbega iyo miduga yindi yo heza igana cahe urumva rero hakenye ibintu rusangi hakenye ibintu abarundi bahurirako novuga babayabaye hamwe n'abakene mugabo igitoro kirahari kuko imiduga uri kuragenda mu gisagara cha Bujumbura urabura aho nyora mu yandi majambo hariho urudandazwa rudatanga makori urudandazwa rutaboneka ingaruka gusa nuko habandanye hariho abantu batunze abatunze baguma baronka ibyo baronka hama bakene nabo bakaguma bakena cyane
umuhinga mwijanye n'intwari bereye mu butunzi yabona ko kimwe mu bikwiye gukogwa ari leta gufata inkingo zibereye kugira abadandariza mu kinywabi babikore mu nzira zemewe n'amategeko leta nayo yunguke amakori
isanganiro
Radio Isanganiro amakuru muri migo kirundi tuyabandariza mwijanye n'ubutunzi ugushira ku buhinga bwa none ubuzi bwa leta gusubiramwo ko akazi ka leta gakogwa atakwikwega ni bimwe mu bikenewe kugira ngo ubutunzi bw'igihugu butere imbere mu iganiro catunganjwe n'ibanki nkuru y'igihugu ubushirangaji bwa gaca leta kuri wa kane ubushirangaji Alain Ndikumana abona ko abarundi bakwiye guhindura ingendo kugira bashire imbona kazoza aho bazoba babayeho neza atabasumba abandi muri cyo iganiro yanibukije ko imbere y'uko leta isaba ideni ngo yuzuze igihengeri ari kubanza kuraba ko rikenewe tumukurikire asubirwa mu kirundi na Jerome Yakizimana
Nous avons un défi lié au déficit budgétaire, comme vous avez pu le constater, parce qu'il y a un décalage entre les dépenses et les recettes qui doivent normalement
Turafise ikibazo kinini cerekeye igihengeri mu mafaranga leta ikoresha nkuko mwabibonye kuko amafaranga leta yinjiza nayo isohora aratandukanye cyane kandi ariyo yokoreshejwe mu gushira imbere ibisata biduza ubutunzi igikomeye nuko hoduzwa imitahe ishigwa mu byinjiriza igihugu mu mahera leta ikoresha bwa kabiri hari ibisata by'imibano bikeneye kuguma bishigikirwa nko mu bisata cy'amagara y'abantu mu gisata c'indero mu gisata c'uburimyi cyane cyane nk'ifumbire kubera uburimyi buraba abarundi benshi izo mpinduka zibyirizwa gushigwa mu migwi y'abakeneye gufashwa koko ikindi n'abakora ubuzi budafise amategeko bugenga burafise ico buterera kinini cyane mfasha karubero kibiharuro biva muri OBR abatanga koli ni 13 gusa kandi tuzi ko hari benshi bakora ubuzi bwotozwa ko amatagizi ku mashira hamwe ya leta no kugerageza hakaba kone imwe y'ikigega cha leta mu kuzibira igihengeri amafaranga leta ikoresha twirukira ingurane mu banki nkuru y'igihugu nk'akarorero mu mpera z'umwaka wa 2023 ushira 2024 twari dufise ku makonti imiliyaridi amajana 530 kurundi ruhande dufise ayarenga imiliyaridi amajana 4 y'ukuriha tubwiriza kwirukira ibanki nkuru kandi hari amashira hamwe ya leta ica gatatu cerekeye imigambi nabo dufashanya mu iterambere dushobora gukoresha gusa ayari ku rugero rwa 20% ndavye banki y'isi dufise ayarenga umuryaridi atakoreshejwe turafise kandi igisata c'amabanki gifise amafaranga cosahiriza kugira ngo tuzibire igihengeri izindi mpinduka no gushira ku buhinga bwa none ubuzi bwa leta nk'amakarata yo kwivuriza ko kab duca tumenya abayakeneye mu byerekeye ibigori cyangwa ubutare duca tumenya amafaranga azovamwo ubwa nyuma ku bijyanye n'amadeni leta ifitiye abandi imbere y'ukurondera ingurane no kubanza kuraba ko aje gukora koko ku neza y'ubutunzi bw'igihugu
maintenant il faut d'abord avant de contracter un emprunt faut être sûr que cet argent dont nous allons contracter est-ce que ça répond aux besoins
Mujanye n'imibano hinjiwe ku wa kane muri zone Minago komine Rumonge intara ya Burunga icibutso ca Musenyeri Mikael Aiden Cortine yari intumwa papa mu Burundi yiciwe ku mutumba muturirwa hafi y'umurwa mukuru wa zone Minago kuwa 1929 Kigarama mu mwaka wa 2003 ni mu ntumbero yo gutsimbataza umwitwarariko w'amahoro w'umwumvikano mu Burundi. Iyo ntumwa papa mu Burundi yaharanira nkuko vyashikijwe na Cardinal Pietro Parolin icegera cha Papa Leon wa 14 na Prosper Azombanza icegera c'umukuru w'igihugu c'u Burundi buguruye ico cibutso mu nyuma yo gushinga ibuye rya mbere ryo kubaka hafi ico cibutso ivuriro ryitiriwe umusenyeri Michael Aiden Courtine. Inyuma y'imyaka 2022 yishwe, Vaticano iracarindiriye ko ubutungane bukora. Inkuru dukesha mugenzi wacu Jean-Pierre Misago. Muri rwarukurikirane rw'umwanya radio televiziyo hari abakenyezi n'urwaruka bariko biyamamariza kurongora imitumba n'amakartier mu matoro kuwa 25 ukwezi k'umunani. Uyu munsi twashikiriza imigambi nyamukuru ya Niyukuri Diodone, umwe mu rwaruka yitoza kurongora mutumba wa Muhanda uri muri komine Rumonge intara ya Burunga. Mu byo ashira imbere nk'imigambi harimwo kugarukira kubatishoboye yongere afashe ababa ku mutumba kwivuza na cyane cyane mu kubafasha kuronka ikarata yo kwivuriza ko kame.
Nitwa Niyukuri Diodone, kwa benshi kwa banzi ku izina rya Jordan. Cyatumye ari njye nitoza ni bibibazo mbona biri ku mutumba, ari kibazo cy'amazi kirahanze cyane abene gihugu. Sanga dufise umugende umwe, gabo mu mugende umwe rero yugize ibibazo amazi agacika, abene gihugu bashatangura kunywa amazi mabi. Umugambi w'amazi rero nifuza yuko rwotangura gutunganya mu isoko amazi yakongerezwa kuko amazi yaragabanutse. Hanyuma kabaho n'umugambi abantu aho nikora kugira ngo bitabweho bashibwe ku rugero rumwe baronderegwe ajya makarate yo kwivuriza ko atacabaho kandi umugambi w'imigenderanire y'umutumba wacu n'indi mitumba. Ariho kandi umugambi wo gutunganya neza iyandikwa ry'abana mu gitabo ndangamuntu cha komine. Nifuza yuko nzoshiraho intunganyo ku buryo umwana wese azovuka ku mutumba nzorana ndamumenye. Hanyuma nifuza yuko abene gihugu nzobazanira abahinga mu by'ubworozi bakaza kabaha inyigisho zingene borora hamwe abene gihugu bonyizera bakanshira imbere. Hanini iyo migambi nitegura kuyishyira mu ngiro mu bice bibiri. Ubwa mbere nifuza yuko tuzobikora turi kumwe n'abene gihugu. Uburyo bugira kabiri nubwo kudodora ahatandukanye, haba mu mashyirahamwe, haba muri leta, ari nk'umugambi dukeneye kurangura ku mutumba tukawusabira uruhusha leta ikatwemerera, hanyuma bikunze tukawushyira mu ngiro.
Abadukurikiye mwese, aha niho amakuru tuwateguriye tuyarangirije. Dusubire tubashimire ko mwaduteze amatwi. Mubandaye muteramana na Radio Isanganiro.